Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Mwe muri ko mutwumva kuri internet, muri ko mutwumva muciye kuri wezi 3 akaburungu radio atuvewa akaburungu.com. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro by'ino genekerezo rya kane ukwezi no kwa gatatu muri 2018 hano muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cy'u Burundi hariko haratunganywa itorwa ry'umwigeme mwiza w'umwaka w'2018 Miss Burundi 2018. Umuvugizi w'ishyirahamwe Burundi Event ritegura iryo higanwa yatangarije ijwi rya Amerika ku munsi wa kane, aho hatanguzwa icese yandikwa ry'abazokwitoza ibitari bike mu byangombwa bisabwa kugira ngo umukobwa abe yo kwitoza. Muri byo harimo nk'akarorero kuciye ubwenge kandi ukanasesuka ku mubiri, ukaba utiteze kuva mu Burundi mu kiringo cy'umwaka wose n'ibindi bitari bike tuza kugaruka ko handi hato. Ariko none amahiganwa nk'ayo afasha iki urwaruka muri rusange na cane cane abana babigeme b'abarundi canke b'abanyafrika? Uwo mwigeme atorwa mu bandi atorwa vyagenze gute? Hisunzwe iki? Utwo nitwe tubazo tuza guca irya nino. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina no kwakira umutumire wacu, mugenzi wacu Assumpta Kabuyi yagendeye Miss Rwanda 2018 Nyampinga Liliane Iradukunda amugira bimwe mu vyo azoshimikira ko muri uno mwaka wose azoba yicaye ku ntebe ya Miss w'u Rwanda. Reka tubanze dutege amatwi inkuru Assumpta Kabuyi yaduteguriye.
Nyuma y'iminsi itatu Liliane Iradukunda atorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2018, ijwi rya Amerika ryamusuye aho atuye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Namusanze ari mu rugo iwabo. Nta kidasanzwe uhita ubona cyahindutse kuri uyu mwari uherutse kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, usibye kubona imodoka ku muryango w'iwabo yanditseho Miss Rwanda. Nageze iwabo mu gihe cya saa sita, yari mu rugo ari kumwe na mugenzi we wamusuye, bigaragara ko ari umwana uri mu mirimo y'iwabo. Iradukunda avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo yagezeho byose bisa nk'ibyamutunguye.
Kuko ku myaka 18 byo ntabwo nari nzi ko nzaba nange mfite imodoka, byaranejeje, ndanezerewe cyane. Nk'uko benshi babibonye, ikintu cyandenze ni ukuba nakwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Nk'uko nabivuze mbere, nifuzaga kuba nagiyeyo nkajya mu marushanwa nk'aya ngaya nkaba nanegukana iryo kamba. Ariko igihe najyaga muri boot camp nabashije kwiga abakobwa bagenzi banjye twari turi kumwe ko 19, nababonye bashoboye cyane bigeze igihe nkajya mvuga wapi, ntabwo bishoboka ko baba Banyampinga. Nagezeyo rwose nkajya numva nk'igisonga cya 19. Ariko ikintu cyangenze ni uko nabashije kuba nakwegukanira ikamba.
Uyu mukobwa ukiri muto kuko afite imyaka 18 gusa avuga ko ubuzima atangiye bwabaye nk'ubutunguranye, kuko yabyutse igitondo kimwe akisanga ari umukobwa utunze imodoka y'agaciro ka miliyoni 18 mu mafaranga y'u Rwanda. Iradukunda avugana n'ijwi rya Amerika avuga ko nubwo hari ibintu bimwe bigiye guhinduka mu buzima bwe, kuba no ku muryango azaguma ari umwana mu rugo.
Cyahindutse ni kwa kundi usohoka umuntu akavuga ya Miss Rwanda, Miss Rwanda, ibyo nibyo byahindutse nari menyereye kucana hose ahantu hose bakubuzi. Hari ubuzima bubamo bisaba kuhindura ukaba Nyampinga.
Ku myaka yawe ubu mu rugo babaga babura nk'ikintu yakubwira kugura umuntu fanta kuri butike, ntibaza ko
ubu
babicitseho.
Ubwo babicitseho ntabwo bari babimbwira, ariko wenda niba bimbwira nzajyayo.
Hari imirimo iwanyu baguhaga ugakora mu rugo
uzakomeza ukora uri nyampinga niba bakoreye ni wowe uteka ugiye gute byose
cyane kuba ndi nyampinga w'igihugu ndasohoka ndi nyampinga ariko mu rugo nibikura kuko nyiri umwana mu rugo nkunda kubyuka nkasasa nasanga nkakoropa nahanagura nkundi gukora isuku nicyo kintu nkunda cyane
warusanzwe ugenda gute mbere
ubusanzwe nitegeraga moto
uvuye kuri moto ugiye mu ivatiri yawe
cyane
ni gitangaza
birashimishije
gutungurwa ni kwabaye kuri Miss Iradukunda gusa kuko n'umuvandimwe w'Umutoni Shera nawe aganira n'ijwi rya Amerika yatangaje ko atigeze yibaza ko muri umuntu nawe y'abanyampinga w'u Rwanda
mu byukuri na mumubwiye ngo nari mbyizeye na nkubeshye kuko ni gitondo kimwe ambwira ngo ya registerinze nagize ubwoba ubwo se wabitekereje uti ni utigeze unavuga n'ijambo muri quartier ntuzagara imbere y'igihugu uvuga iki ubundi aracecetse ntabwo nabonaga nyine bon uretse kumva yaricaraga nyine nk'andi banagakina ngo ngiye mbona ngo ndi na mu modo nibyo yakundaga kuvuga ntabwo ari wa muntu ushabutse witabira yenda ngo nk'ibintu ngo by'amarushanwa y'amashuri yenda yo mu bwiza ngo uvuge ngo niyo base ntabwo nari mbyiteze giye numvaga gusa kuba yaragiye muri bootcamp numva birampagije rero bigeze ahangaha hano nadaciye nta kintu mfite cyo kurenza byarandenze
uyu mukobwa avuga ko mu mishinga yiteze gukora mu gihe azamara ari nyampinga w'u Rwanda gushyigikira ubukerarugendo bishyize imbere
abanyamahanga baza gusura ibyiza biri mu Rwanda kandi turabifite nibyo ariko usanga bibanda kujya kureba ingagi amaparke ariko dufite umuco wacu rero nawe numva nashyiramo imbaraga kuko ntabwo uratera imbere ku rwego mpuzamahanga ukamenyekana hanze y'igihugu
uzabigenza uti
habeho gutegura amaserukiramuco aho azajya haza tukerekana umuco wacu uko umeze imyambarire imirire imbyino ibyo bizatuma bikurura abantu bo hanze cyane cyane abantu bo hanze babe attracted n'uwo muco wacu
gutora nyampinga w'u Rwanda bimaze kuba igikorwa ngarukamwaka umukobwa utorwa aba yahize abandi mu buranga ubwenge ndetse n'umuco ahabwa imodoka nshya umushahara ungana n'amafaranga 1,800,000 buri kwezi mu gihe kingana n'umwaka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze cyane gose kutugarukana muri ibyo vya Miss Rwanda umwaka w'2018 abarundi kaze muri ko murumva iradio ijwi rya Amerika murumvise ibisabwa mu Rwanda murumvise nyampinga w'u Rwanda canke Miss w'u Rwanda uko yavyakiriye amaze gutogwa umwanya namwe ni gwanyu wo guhiganwa twabatumire rero André Hakizimana akabari nawe aditanga amakuru mu byerekeye umuvugizi na ko ishamwe Burundi event ritunganya ihiganwa rya Miss Burundi uko umwaka utashe André wakoze kwitaba ijwi rya Amerika kandi kaze mu kiganiro muri isanga
kode cyane Diane ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi n'abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika
imbere ko duca dutanguka tubwira ico muzoshimikira ko abo mumaze kuronka igene banga n'abiyandikisha mbega iryo tunganywa rya Miss Burundi ryatanguye ryari mu gihugu cy'u Burundi
ego cyane urakoze kuri icyo kibazo Diane ihiganwa Miss Burundi ni ihiganwa ryatanguye mu mwaka wa 2008-2009 ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho iryo higanwa ryashoboye gutora abigeme b'abarundikazi beza kandi baciye ubwenge batari bashya kuri bane ariko inyuma yaho iryo higanwa guhera mu mwaka w'2010 na rimwe ryaciye rihagarara mu kiringo gishya ku myaka ine rikaba ryasubiriye kunagurwa no gusubira gutangura mu mwaka w'2016 rikaba ryaje ritunganywa n'ishyirahamwe rishasha ryitwa Burundi Event naryo rikaba ryahawe uburenganzira icyo no kwita mu rurimi rw'Igifaransa licence d'exploitation gutegura iryo higanwa rikaba ryayihawe n'ubushikiranganji rwaruka ibintu n'imico kama buserukira leta y'u Burundi rero tunamenyesha n'uko guhera mu mwaka w'2016 tumaze gutora abigeme bashika kuri babiri abigeme novuga abigeme beza kandi baciye ubwenge mu mwaka w'2016 uwo nawe akaba yari Ange Bernis Ngabire akaba ariwe yashoboye gutorwa kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi ariko kandi mu mwaka guheze wa 2017 twaratoye umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge wo mu Burundi kazi uwo nawe akaba ari Ani Bernis Nikuze novuga ni nabo bigeme babiri bamaze gutorwa kuva mu mwaka w'2016 aho ihiganwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge wo mu Burundi kazi risubiye gutangura hano mu gihugu cyacu
André uravuze yuko hariho imyaka ine yabaye amahiganwa yo guhagarika byavuye kuki kwari kutaronka abahiganwa byari byavuye kuki
kugira ngo igihe igeno rihagarare sino bimenya cyane gituma cyahagaze ariko ndazi uko ariho irindi shirahamwe ryari sanswe ritunganya kintu gikorwa cyo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi ariko ngira inyuma mu mwaka w'2011 byahara babitugorana tutari dukeya ariko rero sinomenya neza neza uko tugorane twabaye icyo bikoze cyagaragaye nuko kuva mu mwaka w'2012 igihugu cyacu cy'u Burundi nticyase gutunganya amahiganwa yo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi bikaba byase gutangura twe tubifashe mu minwe mwaka 2016.
Hama harasabwa iki kugira ngo umwigeme arinde yitwa mise bisaba intambwe zingana gute atogwa hisunzwe iki
Eko cyane urakoze kuri icyo kibazo Diane kugira ngo umwigeme atogwe kuba umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi bisaba ibintu byinshi cyane ariko kandi bisaba ubwambe na mbere kuba umuntu aba yumva ko hari icyo yoterera igihugu ciwe kumbe ko umuntu yoba akunda igihugu ciwe kumbe ko umuntu afise icyo yomariye abandi haba mu kibano haba mu gihugu cyane mu by'ubwenge iyo mariye ruvuga icyo mubwo kuta mu gifaransa community ariko kandi hariho n'icyo no kwita ama critères asabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe bwa mbere na mbere muri iryo higanwa ayo nayo sinzi ko nogira ko ndayababwira nk'ayo
ko tugakwijambo
ego mu higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi y'umwaka w'2018 bisa hasabwa ibintu 11 kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha muri iryo higanwa ibyo nabyo icyambere ni kuba uri umurundi kazi icya kabiri ni kuba uba mu Burundi mu gihe cyo kwiyandikisha ikindi kigira gatatu nuko uba atarugendo cyangwa utategekanya kuva kurenga imbibi z'u Burundi mu mezi 12 ari imbere kigira kane ni kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25 kigira gatanu ni kuba ukiri inkumi utaribaruka mbese utaragira n'ubugeni kigira gatandatu ni kuba ufite nuvuga uburebure n'imiburiburi bw'imetero imwe na santimetero 65 utambaye bya birato birebire abakenyezi n'abigeme bakunda kwambara ikigirandwi ni kuba ufise ubu nuvuga ibiro bitarenga 60 ikya munani ni kuba ufise igihagararo cyangwa se uteye neza bimwe bita mu gifaransa silhouette elegante kigira cyenda ni bisabwa yuko umwigeme wese aje kwiyandikisha mu ino higanwa aza aserukira intara imwe kuko yuko hano dutora abigeme baza baserukira intara y'ubucuruzi kigira cumi ni kuba ushobora kuvuga ikirundi n'igifaransa hanyuma kigira 11 ni kuba umuntu ashobora nuvuga kuba disponible cyangwa kuba ushobora kuba uri disponible muri iki gihe cyose higanwa rizomara kuko higanwa ritangura icyese igihe cyo kwiyandikisha zigasozegwa habaye igiteramo nuvuga cyo gutora uwo mwigeme nuvuga rero hariho igihe hanyuma gisaba yuko umwigeme aba ari disponible aba yoboneka cyane muri icyo gihe
cyigano urakoze cyane gose urakoze cyane gose André Hakizimana inshuti z'ijugi Amerika mikomora twumva ijya nino murumva kuno munsi turiko turagaruka kuri iryo tunganywa ryo gutora umwigeme mwiza mu Burundi urasesuka urakwije ivyo André avuga nkumbura ushaka kumenya ingene wo bigenza niwitinye kuduhamagara kugira ngo umubaze ibibazo turi kuri WhatsApp guteranya rimwe kabiri busa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe André mu kiganiro muri isanga hari abanywanyi b'ijugi Amerika bafite utubazo dutandukanye nko ku murongo wa mbere turafise Dedi kaze ku ijugi Amerika no mu kiganiro muri isanga
ego murakoze
uherereye
ni Makebuko mu ntara ya Gitega
havugwa Makebuko mu ntara ya Gitega
Makebuko ni sawa kuri na kampora karahejeje kugwa twari tumaze iminsi atako dufise
murafise abakobwa biyemera bumva ko woja muri ayo mahiganwa André ko aratubwira
muri Makebuko kweri wo aba bigene ntabandahabona kandi nta nabandahunga
reka ndaguhe umwanya nimba ari kibazo canke intererano ufise ushaka gushikiriza André Hakizimana
okay nakomanda mubaje baravuze ko mu gutora mu Burundi bisaba yuko uwo mukobwa aba taragira ubugeni. None bishyitse akaba yararanguye amabanga yabo batse hoho iyo birashika akemererwa ko jya
Andre
mukansiramo
abajije ngo mwaravuze yuko ni dedi ari make buko mu gitega ngo mwaravuze yuko mu bisabwa umwigeme kugira ngo abe miss ari uko atabarira ubaka urwiba ati mu gihe naho aba yararanguye amabanga yabubatse ataragira byo byo gute
Allo
Andre
Uranyuva kuri cyo kibazo abadije nibaza yuko twebwe duhagarana cyane cyane kuba umuntu ataragira ubugeni ataranabyara ataruba kugwiwe anuvuga tujya kwinjira mu novuga byo kumenya yuko amaze gukora amabanga cyane ataramenya gukora amabanga yabubatse kuko ngaho tuba tugiye mu bindi tuba tugiye novuga muri mwe bavuga by'agateka kazina muntu agakume novuga ku vie privé ariko icyo twe duhagarara ko nuko tudusaba ibyemeza yuko ataruba atarakora ubugeni n'umunsi n'umwe ataribaruka atamwana ataribaruka ibyo duhagarara ko cyane cyane yuko ibyo wanashaka n'imbere y'amategeko cyane amategeko arabitere kure yuko umuntu yobirondera kanabimenya kuko turakora n'amatora tumaze kuronka ababigime bamaze kwiyandikisha twebwe tubamara igihe turi mu matora kumenya yuko abantu bigeme atanumwe yari byuba kugwiwe bari bakiri inkumi atanumwe ari ibanuka ariko kandi hari igihe ushobora gusanga Diane ahandiko ndabwira n'uwo ariko aratwumviza ari makebuko hari igihe bimaze kugaragara nko mu bindi bihugu aho iwacu ntibirashika aho usanga umuntu akaba yarabeshye ugasanga yari kugira ubugeni cyangwa yarigeze kwibaruka cyangwa iyo bafite umwana akaba afite umwana nako aha rero amategeko yari yano mahiganwa aratomwe neza na hano wacu nuko nyine yuko usanze warabeshye ukintu kiri mu byari bitekanije cyangwa bisabwa kugira ngo umuntu abande mu higanwa usanze warabeshye ko ikintu na kimwe ucukugwa mu higanwa ugaca nuvuga utakaza ibintu byose wari waronkejwe mu gihe watowe
Andre urumva ko nari nabajije dedi gatonya nti aho imake uko hari abakobwa umva bakwije ibyangombwa biriko birasabwa na Burundi event kugira ngo bashobore guhiganwa muri iryo higanwa muraronka abana b'abakobwa baza bava mu mitumba itandukanye cyangwa twovuga ko ari higanwa riraba abanyagisagara gusa
Diane rino higanwa ntiriraba abanyagisagara rino higanwa riraba abarundi kazi bose iyo bava bakagira bari ku butaka bw'u Burundi haba namba rero yuko umuntu yo kuyumvira yuko rino higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi acibwege mu Burundi riraba abigeme bo mu gisagara gusa ahubwo rero mfatikaho n'akanya kukubwira abigeme bose iyo bava bakagira bari ku butaka bw'u Burundi ko abakwije ibi bisabwa twavuze aho hejuru yuko bukwiyandikisha ku bwinshi kugira ngo rino higanwa anovuga hazotogwa koko umwigeme azoba adukwiriye kandi abushitse anovuga kandi ikindi novuga nuko turagerageza no gushika mu ntara hagati
mukabasigurira
bigo kuko nk'ibisanzwe bitegekanijwe nko muri uno mwaka tuzogendera amashure ya kaminuza tuzogendera amashure yisumbuye haba hano mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu ntara tugiye twenyine guhura n'abigeme bashobora kwiyandikisha muri iryo higano kuko twarasanze yuko nko mu higano ry'umwaka w'2016 abigeme benshi biyandikishije bari abanyabujumbura gusa ariko nko mu higanwa ry'umwaka w'2017 twararonsemwo abigeme bava mu ntara za Ngozi Gitega wanashaka basanzwe bana bayo yego aha rero nuvuga ni umwaka dushaka kandi turonke benshi bava hagati mu ntara mu makomine yo ku mitumba aha ni nsohengeshanya yuko tuzoshika ku mashuri amwamwe no mu makaminuza amwamwe ari hagati mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guhura n'abakobwa tukabasigurire ivyiza birimwo nakunguko boramuka bagize baje kwiyandikisha mu ngendo mu Burundi
urakoze cyane gose ejo gya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri micro 10 na hazo umutumire wacu ni Andre Hakizimana ariko aradusigurira ivyerekeye itorwa rya Miss w'u Burundi mu mwaka w'2018 twafise kandi Etienne ku murongo Etienne ikaze kwijuru rya America
kaze murakoze
uherega Etienne
itora
mu ntara ya Mwaro
ya Bururi
itora mu ntara ya Bururi urantunga yego ni kibazo canke intererano kuri Andre
ewe kumwe bivanze gusa yavuze umuntu ngo abasesuka ndashaka atudusigura neza avuze gusesuka ngire biba byifashe hanyuma tubwiye ingene bagira neza neza echantionnage hanyuma kandi je nibaza ko ibintu by'ama fantasy n'ibintu by'ama subjectivity uko nibaza ko batashika host makwe yose mu Burundi nko kabivuze hamayo atubwire ico iheta bigafasha igihugu murakoze
urakoze cyane gose inyushura yindira ku radio Etienne André
murakoze
André ubwize ngo murabupima gute
icyo novuga icyo no kwishura Etienne ari itora nuko twebwe mu higanwa tuba dufise umugwi utegure na higanwa tuba kandi dufise umugwi ubujejwe kudufasha gutanga amanota kuko vyose bibiri ku manota hano hariho amanota araba ivy'ubwiza hano hariho amanota araba iz'imigambi hano hariho amanota araba igihagararo cy'umuntu ngene giteye hano hariho amanota araba n'ibintu vyose tuba twavuze uko bisabwa cyose kiba gifise amanota kiriko ariko rero mukamuzi ko ibintu by'ubwiza barakunze kuvuga yuko buri relative ariko kandi ngaha ubwiza burafata amanota novuga atari make kuko ku manota 10 ku manota 10 usanga ubwiza burenga gato amanota 7 cyangwa 6 n'igice urumva utayashikije nti neza ngo urengane ariko kandi icyo nobira Etienne hari itora nuko rino higanwa ritunganywa kugira ngo ubwambe na mbere ni higanwa ryugururiwe bose higanwa nuvuga harimo objectivity hano turondera gusa umwigeme mwiza kandi acyubwenge w'u Burundi kugira ngo rero abigeme bose baronke ako kajyo twe tuvuga tuti naho tuturinda dushika mu ntara cyetu dira dushikira ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi nico gituma dukorana cyane n'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru kugira ngo badufashe gushikana rino jwi ryacu kure abigeme bose abakobwa bose bari kutaka mu Burundi bifuza kwiyandikisha nibahagarike kwiyandikisha nibabure kwiyandikisha nyabuna barashaka kuza kwiyandikisha hano mu gitaramo cya Bujumbura cyane bakabikora bikiye ku rubuga ngo rukaramenyi nabonye naho nyine birakunda kugira ngo umuntu wese ahari hose ashobore kwiyandikisha tangorane umva rero umuntu ashaka kwiyandikisha nyo birindira gusa yuko umugwi wacu
usanga
mu ntari wabo cyane umusanga ku ikomini wabo ariko naho arashaka kwiyandikisha mu gihe yumvise yuko afise koko ashaka koko kugira icyo aterereye muri ibintu by'imico n'akaranga mu gihugu cyacu.
André, ngarutse ku kibazo cya Etienne gatonya kuri ico cy'ubwiza urazi ko abana babigeme hariho utuntu bisiga ugasanga uno munsi Diane wamubonye ari inzobe bukebuke ejo yagabanutse kubera ko yashize ko ubwo bwiza mu bupima biyoza atacu barashira ko ataka make up nk'uko bivuga canke murabareka bakikora hama mugatora muri abo bikoze abari ubwiza
aha kugira nishure neza ku kibazo cyawe Diane anovuga nti mu gihe abigeme abakobwa bose bariyandikisha bakaza mu ino higanwa kugira ibyangombwa bisabwa n'amategeko ariko imbere yuko dukora cyo gikorwa bita casting cyo nawe cyo ni gikorwa kiba ari gikorwa kinini ya gihuza abantu batari bakeya twe mu mugwi wanashaka na menshi mu kutubatumira bano bigeme babiyandikishije tuba twabwiye yuko muri casting cyangwa izo audition ziba baza atana kimwe bisize ariko tuba dukeneye kubabona basa naturel ata makeup iriko ariyo muri casting nta makeup iba iriko twebwe umugubu ujeje gutora abo bigeme ukorera ku byo babonesha n'amaso yabo no vuga d'une façon naturelle nta makeup baza bisize
nta gapudre bashirako
haba namba kuko babizi yuko amaze kwinjira mu aho abereje gikorwa basanzwe ko yarana byisize abatakaje amanota ariko igihe no rimaze gutera imbere tumaze kuronka bamwe 18 babaserukira intara zose umwe ku ntara abo biba bisigaye nuko yaba ama photoshoot cyangwa ama video cyangwa ibindi bikorwa byose bikorwa babisize ama makeup
urakoze cyane gose kundi murongo wa telefone turafite kandi na Flori kaze ku jugi amerika no mu kiganiro muri sanga
ndaramukije abariko bakumviriza namwebwe mwaduhaye akantu kanyu ko gushikiriza ibyemezo byacu
uherereye he Flori
njyewe ndi mu gihugu cya Suwede
duga ku ijambo intererano cyangwa ikibazo
cya mbere nagomba nshimire abo batwara Burundi event kubona barashoboye kugarukana ihiganwa ryari ryarahagaze kiringo batubwiye cy'imyaka 2 cyangwa 3
ine
imyaka ine kiringo cyari cyarahagaze kiringo cyari gitanguye kuba kirekire mugabo barasuye barazamura ubunye Venemaya Miss Burundi iraba neza kandi nibaza yuko ari kintu cha no umuntu yoshima kandi na jewe nohera kukubashimira cyakabira cyo ni kibazo baravuga yuko mu bisabwa umukobwa aba umumisi mu Burundi yuko ategerezwa kuba yemeze kutava mu gihugu mu kiringo cy'umwaka wose umva mu kiringo azoba ari mu misi none ko tuzi yuko misi ari aserukira igihugu no kwita ambasadri abari nka ambasadrice w'ico gihugu mu makungu none umva uwo muntu atazoshobora gusohoka igihugu mu kiringo cy'umwaka wose azo bakaserukira Burundi gute azo buserukira gute kuko hariho nk'amahiganwa mpuzamakungu usanga abamisi bajamwo ya karere canke ya kure mubona ko turi no muri East African Community canke tukaja no mu yandi mahiganwa yahandi na cyane cyane yuko usanga mu maproje yabo bashikiriza abakenewe ama sponsor baba bakeneye ifashanyo ishobora gusahiriza amaproje yabo kugira je mu ngiro nibaza yuko umutumire Andre Hakizimana ashobora kubidusigurira neza ingene bishobora kugenda n'ingene
urakoze cyane gose Flori inyishu yawe urayirindira aho kuri twumviriza nimaza ko muri Sweden ari kuri wezi tata kaburungu radio yacu VOA akaburungu com Andre
nasanisan
ego Andre umvise kibazo Flori abadije
numvise cyane kibazo mushinga ntahe Fleury yabajije yabajije ati mbega kimwe mu bintu muba mwateguye kiri mu bisabwa nuko muwo mwigeme atoba ategekanya kuva mu Burundi mu kiringo cya 12 ahantu uvuga ni ahantu utanga umuco gatoya umwigeme w'umwiza kandi acyubwinge mu Burundi ara amaze gutogwa araserukira igihugu mfisi amahiganwa ashika kuri 8 cyangwa 9 abamaze gutogwa bose bamaze guserukira igihugu amabendera y'igihugu cyacu amabara y'ibendera y'igihugu cyacu n'ibendera ryacu bigahungabana mu makungu aho cyane 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 tuba dushaka kuvuga nuko mu gihe yatowe atogira ikintu kimukura kimutuma yimuka akajya nko kuba mu kindi gihugu icyo twashatse gukinga ngaha ariko ari guserukira igihugu mu yandi mahiganwa n'ukuri ababigeme baba batowe baraserukira nta kabuza baraserukira igihugu mu mahiganwa atandukanye haba ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rwa Afurika cyangwa ku rwego rw'isi yose igikuru ngaha nuko uwo mwigeme amaze gutogwa atajya kuba mu kindi gihugu aguma mu Burundi ariko agaserukira Burundi
ego Andre tukiri kuri ico kibazo nyene nka Miss Burundi mwaka 2017 amakuru dusoma irya nino aravuga ko atakiri mu gihugu cy'u Burundi amakuru niyo canke siyo
munsi y'ikibazo
hari ha makuru dusoma irya nino avuga ko Miss mwaka 2017 atakiri mu gihugu cy'u Burundi
haba namba makuru siyo hano ndogira icyo ndakivuze ko nuko umwigeme yari umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi kazi mu mwaka wa 2016 niwe yashoboye kuva mu gihugu cy'u Burundi ajya kuba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyabananye no mu gihugu cya Canada navyo nibisabwe cyane iyo uwatowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu gihugu cy'u Burundi arangije kiringo ciwe arashobora kwimuka cyangwa agafata ayandi mabanga cyangwa izindi ntumbero z'ubuzima bwiwe ivyo ho ntangora nimwe irimo aha rero ntomore neza yuko utakiri mu Burundi ntiwatowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwenge wo mu Burundi
w'2016 vyoshikanaho nk'utowe yamaze kwakira uwo mwanya wa Miss Burundi hamakaro nka ico twokwita nka kazi hanze canke kuja kwiga hanze muri ico kiringo c'umwaka muramwaka iyo ntebe mugasubira mugatunganya amatora gushasha canke bica bigenda gute kuko nta wumenye ku bintu bigenda
ico gituma kimwe mu bisabwa bisabwa yuko umuntu ataba ababona neza yuko mu mezi 12 ari imbere adashobora kuva cyane kwimuka kaja kuba hanze y'igicubu yimbibe zi Burundi. Nico gituma ico kiri mu byo mu bisabwa, nico gituma umuntu ashaka kwisha mino higanwa abanza kuraba umwanya wiwe akaraba ibintu byose agomba gutegekanya gukora mu mwaka wose, harimo ico abone ko cyo mutwara kuja kuba hanze y'imbibe zi Burundi muri iki kingo aca bisaba urumva ntiyurinda kuza kwiyandikisha.
Ariko ngacyo
bisaba niki, uwo muntu abwizwa kuba azi neza yuko azoguma mu gihugu cy'u Burundi muri ya 12. Ariko ngaha Diane mvuga ikindi kintu kimwe, icyo twa icyo ayandi makuru numvise mwavuze ni yuko warasanzwe ari icegera cya kabiri cy'umwigeme mwiza aciye ubwenge mu Burundi mwaka wa 2017, niwe atakibirizwa mu Burundi, yapfuye arenze imbibi z'u Burundi asigaye aba mu mahanga. Nawe nkuko amategeko y'igenwa abitegekanya, twebwe tumuhamplasanye tukamusubiriza kugira ngo amategeko y'igenwa aguma akurikijwe. Rino higenwa rero amategeko yacu yayatomoye, iyo umuntu asanzwe yakoze ikintu cyangwa yavuye mu mabanga y'iwe turamusubiriza.
Kandi twaturusho nk'ubugandre uraza kubigaruka ko waravuze ku ijwi ry'Amerika mu ndwi yahera ko nk'uzoshobora gutahukana intebe ya misa azohabwa itongo igitega, ibyo ubwo burusha bwa aba yahawe mu gihe cy'ukibanza gitakaje muraheza mukaba umwaka mukabushikiriza uyunda musubiriye.
Alo,
iyo uturusho aba yahawe dutandukanye araheza katubasubiza mugacamuha uyo wunda musubiriye.
Egome cyane, aha amategeko yari duhiganwa aratomoye neza, iyo hariho uyarenze ko nkuko biba byashitse iyo duheje kuvuga ngaho uturusho ibintu byose aba yaronkejwe arabisubiza bigaca bihabwa uwundi yatowe muri icyo kibanza. Rero no humuriza abantu yuko atangora rimwe zirimo
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, turiko turagaruka ku tunganywa rya mise w'Uburundi umwaka w'2018. Abariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo canke gutera ivyumviro ni benshi. Ku murongo w'undi wa telefone turafite Jean-Claude Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Nanjye mba Ikaze kuvugana nanjye. Ndi Ngoboka Jean-Claude, mberereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kera.
Nuko ama ni ikibazo canke n'intererano bwa Jean-Claude?
Ni ukuri natwe Abanyarwanda tubanje kwishimira kuba igihugu cyacu cy'u Burundi cy'abaturanyi cyongeye kugira Miss Rwanda muri uyu mwaka.
Miss Burundi?
Miss Burundi. Okay, so Miss Burundi ni ibintu bidushimishije cyane nk'Abanyarwanda. Ubu rero ni ukuvuga ngo Miss Burundi ni umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Burundi kandi aba ahagarariye n'igihugu cyiwe, no gutora bagomba gushishoza bakareba umuntu ugomba guhagararira igihugu cy'igihagiye mu mahanga kubonana n'abandi ba Miss bagenzi be cyangwa n'abandi bantu. Ubu rero bakaba banda kugira ngo nambabaze nk'akabazo gatoya, baba barafatiye ku myaka ingahe no ku mashuri angahe mu gihugu cyabo ariko kugira ngo babashe gutora uwo Miss Burundi afatiye ku myaka ingahe n'amashuri angahe n'ubumenyi yaba afite n'ubumenyi n'ibintu n'amasomo yakurikiranye mu mashuri n'ibintu.
No, kurakoze ariko tukubwire Jean-Claude Komise ataratogwa ariko aratogwa.
Twebwe ho Miss twaramutoye ejo bundi, byaradushimishije ibintu twarabikoze mu mujyi wa Kigali, turishima cyane ubu turamufite. Tuzafata tubashe kwishima cyane nk'uko twumvishe igihugu cyacu cy'abaturanyi b'u Burundi nabo babashe kubona Miss kugira ngo bajye bagana na Miss wacu w'u Rwanda kabisa, bikadufasha mu mibanire myiza yacu nabo.
Urakoze cyane Andre. Wumvise akabazo ka Jean-Claude, ibyo amashuri by'imyaka ni iki muzobira bagute canke ico mutegekanya kubikoraho?
Hano kimwe mu bisabwa ni uko ushaka kwiyandikisha muri ino higanwa ry'umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge mu Burundi mu mwaka wa 2018 bisaba yuko aba afite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Ibyerekeye amashuri rero nabyo hano turasaba umwidondoro kuko hariho urupapuro babanza kuzuza no gutera kw'igikumu rubari uriko umwidondoro wabo wose ahanini abigiye kwakirwa usanga benshi babaza bahijije amashuri yabo yisumbuye cyane bari ko barayasozera cyane ababa bari bijya mu mashuri ya za kaminuza benshi rero turonka babige mu mashuri ya za kaminuza cyane bari ko barasozera amashuri yabo yisumbuye aha rero nuvuga nti igikuru tuba dukeneye nuko turonka koko umwigeme novuga aza aza novuga aha iyindi sura rino riganwa aza ashigikira atanga umugambi novuga ubushije abantu cyangwa umugambi ufasha igihugu cyangwa nawe nyine ukamufasha hanyuma turaraba n'ubuhinga n'ubumenyi abafite kuko barabazwa ibibazo tutari dukeye barakora n'ibibazo ngo tubishyure kubona
oyogeza amatatoro urakoze cyane trose kandi na David ku murongo ikaze ku ijuru rya America David
murakoze cyane mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo canke intereranyo naho uherereye
ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ndamaze gusuhuza umutumire mwadutumiriye
Andre Hakizimana arakumva
mwiriwe neza
mwiriwe Andre twishimiye mu Rwanda ko namwe mwangiye gusuhukura icyo gikorwa cya Nyampinga w'u Burundi hari n'ikibazo nda niba ari inkintwerano numva nashaka kumubaza ariko irimo n'ikibazo urebye uburyo Nyampinga cyangwa se misi atorwa n'ibintu bigenderwaho nifuza kubaza ese hari igihe Nyampinga aba ari mwiza ariko adafite ubwenge buhagije bituma kuko bivuze ngo Nyampinga agomba kuba ari mwiza ariko afite n'ubwenge buhagije buri ku kigereranyo runaka ariko rero biba ngombwa afite ubwiza ariko adafite ubwo bwenge hanyuma nk'ikindi kintu wenda nanone numva nshaka kumubaza ese ntabwo haba hatangwa nk'igiturire runaka cyangwa se umwana akomoka mu muryango ukomeye kugira ngo wenda abe yatorwa kuba misi kandi hari abo baba bari mu miryango iciriritse wenda nabo babishoboye ariko badafite amafaranga ahagije cyangwa se badafite akagi uburyo buhagije bwo kuba yaba misi nawe kandi afite iyo mpano ni cyo ngicyo nagira ngo wenda ase nk'aho adusobanurira aho dusubiye inyuma ho gatoya kugira ngo dusobanure
ariko David nta mafaranga asabwa kugira ngo umuntu ashobore mu Rwanda hari ayasabwa kugira ngo umuntu ashobore kuyandikisha
ubuvugizi buhagije n'ubuvugizi buhagije kugira ngo abe yabasha kuba yatanga kandidatire ye
Nuko Andre umva ibibazo by'ibatsi bw'Imana ntitanga byose umwiza arabura ubwenge yabugira akabura akabura ubwo bwiza
aha kino kwishura gadiane nuko rino higanwa ni higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi acyubwenge ibyo bintu kwa bibiri bibwiza kujyana kuko no kongera ko niki gihe gatatu nashaka umwigeme w'akaranga umwigeme novuga umwigeme kiro ko muri business yuko umwigeme azasikira novuga ubwiza ubwenge uburanga buranga abarundi kazi muri rusange hano rero novuga nti twebwe duhagara cyane kuraba ubwiza n'ubwenge aha rero kugira tubitore ibyo bintu turaraba tuba dufite amanota ahagaze ku byiza kandi tuba dufite kandi ayandi manota ahagaze novuga kuri ahagaze ku mugambi cyane ku bwenge umuntu afite kuko wumva byose umuntu arashobora kubibona ashobora kubitegura haba mu biyago dutegurana nabo haba mu bibazo bakora muri kiriya kiringo cyose tuba tuko tubakurikirana umuntu araheza akabona ishusho y'umwigeme wese ari mu ijyanwa n'icyo ashobora kuyomba ikindi kintu gikomeye cyane ni uko nta giturire gisabwa nta mahera asabwa kugira ngo umwigeme ashobore gutogwa cyangwa kwiyandikisha muri ino higanwa ino higanwa nk'ubu tuko turandika abigeme n'abakobwa bose bari ku butaka bw'u Burundi bifuza kwiyandikisha muri ino higanwa ntabwo bisabwa baraza gusa tuzanye ipoti ya yabo bakongera bakazatuzaniye udufoto pasiporo tubiri bakongera kandi bakaza batuzaniye nka CV yabo hanyuma bagaca buzuza urwandiko ruba rwateguwe rw'umuntu wese aje kwiyandikisha muri iryo higanwa n'ibyo gusa dusaba nta kindi kintu dusaba urashobora kuza kwiyandikisha hano ku cyicaro gikuru cy'ishyirahamwe mu Burundi events
biriko biracikagurika Andre uraza kuraba
ingene kandi umuntu ashobora kwiyandikisha biciye kurukana ubumenyi atarinze gushika ubucungu
urakoze cyane ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
hano Diane Diane abantu nk'abari mu ntara za ruguru canke bavuga ko badashobora gushika i Bujumbura bashobora kutwandikira kuri adresse email ikurikira ni Miss Burundi @gmail.com bashobora kurungikira kandidature yabo kandi ikemegwa nta kibazo.
Urakoze cyane. Turose kandi na Jean de Dieu ku murongo. Jean de Dieu ikaze ku ijuru rya Amerika.
Murakoze cyane.
Mperereye he?
Njye mperereye i Kigali mu Rwanda.
Kibazo cyangwa intererano?
Yego, intererano. Mbanje gushimira ubuyobozi bwa Sudani rya Amerika, mwanyazanye n'umwanya. Hanyuma njye igitekerezo natanga nuko umuntu ugomba kuba nyampinga wenda tuvuge twegeke nyampinga w'u Rwanda mu bindi bagiye kuzatora nyampinga w'u Burundi ni byiza ko nyampinga aba mwiza ndetse akagira n'ubwenge ariko ikindi kintu ngiye mbona nyampinga ashobora gufasha igihugu cye ni ugutinyura za bakobwa bandi baba basigaye ndetse akabaha n'izindi mpanuro zirinde ko hari ibindi aba azi kubarusha bityo bizatuma abakobwa b'Abarundi kazi ndetse n'ab'Abanyarwanda kazi kuko dufite abakobwa bahagarariye kuri uru rwego rwo hejuru babaye ba Nyampinga bituma abakobwa bacu cyangwa abashiki bacu bazagira umuco ukwiriye bikaduhesha icyubahiro muri Afurika muri rusange. Niyo nama ngivuga ngo nakongeraho. Murakoze cyane.
Urakoze cyane gose Jean de Dieu. Mu kirundi baravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo abo bigeme b'Abarundikazi bariko barahiganirwa ico kibanza nibaza ko uriko arumviriza azobikurikiza.
Yego murakoze cyane.
Yego. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turagaruka ku itorwa rya Miss Burundi umwaka wa 2018 ririko riratunganywa. Andre tugarutse muri kahise abo ba Miss bandi babiri canke abaje batanguriye iryo higanwa bigitanguzwa mu gihugu cy'u Burundi harabaho kubandanya ibyo bari bariyemeje kuko burya sikamba gusa canke urugori bahabwa hariho ibyo bari babashaka kugiraho duhagarire Burundi dufasha abana babigeme bibitandukanye canke umwana w'umunyafrika muraheza mukabandanya mukorana mukurikirana ibyo bari bariyemeje ko bidaca bihagarara.
Ego cyane Diane hano abigeme bose batogwa kuba abigeme kuba umukobwa wese atowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwe mu Burundi arafise umugambi bafite ibyo yiyemeza gukora kuko n'imbere y'umuguyi ubujije gutanga amanota arisigura akanabumvisha ibyo ashaka gukwiza imbere y'uko atogwa. Hano rero nk'umwigeme Ange Bernice Ingabire umwaka w'ibiri yatowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwe ugerageje kuraba kuko yatoye umugambi uhagaze na cyane cyane gufasha abana bavukana ubumuga cyangwa abana bavuka
André utwihanganire hariho ukuntu telefone ziracikagurika urabe ko nimburi kuri yunguru za uguma hamwe kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana neza.
Ego cyane ubu muranyumva neza.
Ubu ni sawa yego. Duga ku ijambo rero.
Ego hanyuma nari kumva yuko uwatowe kuba mu Miss Burundi mu 2016 umugambi we wari uhagaze gufasha abana bavukana ubumuga. Ariko rero uwo mugambi ni nyuma yaho ahejeje gushikiriza amabanga uwamusubiriye. Imugambi ane yuko yobandanya hakiki ashira mu ngiro ariyo nuvuga ni ugerageje kuraba ibikorwa byose byamuranze mu 2016 biragaragaye neza yuko yashize mu ngiro hasi bice birenga kugena kwijana umugambi wiwe kuko yaragendeye ibigo bitandukanye intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi aho yashoboye guhura n'abavyeyi aho wenyine mu mugambi washoboye gutinyura abavyeyi bafise abana bavukana ubumuga kutakumira abo bana no kubashyira ahagaragara kugira ngo abo bana nabo bumve yuko nabo nyine bashyigikiwe ni mu kibano aho nuvuga ko ari umugambi mwiza kandi wakurikiranywe neza kandi wazize mu ngiro neza. Watowe kuba Miss Burundi mu 2017 nawe nyine afite umugambi uhagaze haniniya gushyigikira impano ziri mu rwaruka urwaruka rukicaruka ruri mu mashuri yisumbuye cyangwa amashuri ya kaminuza aho naho nawe nyine abandanya gushyira mu ngiro neza umugambi wiwe afite urubuga ngo rukanabumenye rwiwe website ashyira ko aherekeza urwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye mu mico itandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi yaba ibikorwa ibikorwa byo mu bigaragaza ko ikora umuntu abibona ikano hagati mu ntara za ruguru aho nko mu mwaka weze mu kwezi kw'8 yari mu ntara hagati aho ikarabu yaga ahura n'urwaruka rutandukanye rw'Uburundi
urakoze cyane gose tose kandi Innocent ku murongo wa telefone Innocent ikaze ku jugu America uherereye hega Innocent
ego ndinga mukanyoshi
kumenga urakanye bukebuke mwitwe
oya akimetse akavura kajije kugwa mukanye
akavura gahije kugwa mukanye cha bisusurukisha n'agacayi canke ukaraba akandi kantu kandi kagususurutsa
ego tubutira karonde
nuko ni kibazo canke intererano
ego ndafite intererano ni kibazo ntagomba kuvuga ati none ukele ya kuyandikisha arenga ruguru yo kuyandikisha kuti cyahe ruguru hari ahantu bandikira hama nkongera nk'umubaza kinyone abo miti Burundi batanguye gutoko cyari mu Burundi kubaka uhise bavuga yuko uwari yatowe ibyo bamwemereye ntacyo bamuhaye none ubu icyo bateke ubutoko ubu bazomaha icyo bamwemereye cyose kubera uko umwaka uheze ngo icyo bamwemereye ntacyo bamuhaye ibyo rero ubutoko ubu ko bazomaha icyo bamwemereye
nuko Innocent utubazo ubajije twari twagarutse ko Andre araza kutwishura yihuta kugira ngo duhe akaryo abandi bafite ibibazo byo kubaza ni nkangene abari ruguru biyandikisha ariko kandi hariho ikibazo c'amakenga ushikirije Andre aza kugira icyo bivuze ko Andre abaruguru bashaka kwiyandikisha baca hehe
abaruguru bashaka kwiyandikisha mu irino higanwa ry'umwigeme mwiza kandi acibwenge mu Burundi barashobora kutwandikira ku muhora ngurukana bumenyi no vuga address gmail bashobora kutwandikira kandidatire yabo kuri Miss Burundi bwifatanye Miss Burundi @2057 @gmail.com aho o utwandikira igopi yawe ku papuro
itelefone yawe Andri Kiracika gurika cyane gose sinzi ko arahuhagaze Andre ijugya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Andre turacari kumwe reka dusubire tumwakure hama tubandanye ikiganiro muri sanga mwumva ko itelefone iriko iratugura ijugya America turacari mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Diane nahazwe niwe muri kumwe kuri micro ivyuma ntibisezerana telefone yari twiyatse gato ariko Andre aragarutse ku murongo wa telefone kugira ngo tubandanye turemeshe ikiganiro y'ishuri ibazo mu fise nshuti bakunzi Andre hari hakabazo ka Innocent yari yabadije ari kuri yishura aho biyandikisha abari ruguru ngo baca kuhe
Ego abari ruguru barashobora kutwandikira ngurukana bumenyi barashobora kutwandikira kuri Miss Burundi @2057 @ @gmail.com aho naho cyose kirafatanye ndagisubiramo Miss Burundi @gmail.com aho naho ucutwa ucuturungikira igopi ya karangamuntu yawe ukaturungikira ugwanduko urukudondora bita CV hamwe n'amafoto passport abiri aho ubuheje kwiyandikisha mu higanwa y'ugutora umwigeme mwiza kandi acyogwenge mu Burundi mu 2010
hama ngo ivyo mwari mwemereye miss we 2017 ntimwari muhaye byose
Diane hano ikintu nobwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika nuko rino higanwa ritegurwa dufashije n'amashyirahamwe atandukanye hano rero mu mwaka wa 2017 hari ikintu kimwe kiguma kigaruka kandi twagisigiye neza nuko umuduga wari gutogwa watwekwa mifundo n'indwi twari twashimye twari twavuze ko tuzomuha umuduga uwo muduga ntiwashoboye kuboneka ariko twamuhaye uwundi muduga uri mu bundi bwoko ariko icyoho nuvuga cavuye ahanini ya kuri bamwe mu bashike no higanwa bari bifuza bari kuduha hanyuma ariko mu nyuma baratubwira yuko bitagikunze yuko bashyigikira higanwa kandi bari baramaze kwitwemera yuko bazoduha ubwo buryo aho rero urumva yuko twebwe nk'abatunganya higanwa tuca twemera tukaraba ahandi hantu twakora uburyo ariko naho gutoza bungana na buriya ariko uburyo buboneke aho rero novuga yuko umwigeme yatoye kuba umwigeme mwiza kandi akigwe mu Burundi mwaka 2017 yaronkejwe umuduga uri mu bwoko bwa Toyota Vitz umuduga waguze miliyoni 9 akaba ari ufite ubu ariko umwigeme azotorwa muri uno mwaka akazohabwa agashimwe ku muduga wo mu bwoko bwa Toyota Hactis waguze miliyoni 10 akazowutahukana uwo twarawerekanye n'imbere y'imeshi makuru umuduga warateguwe hamwe n'akandi gashimwe kagira kabiri n'agashimwe k'itongo ripima ama 4 itongo azoshikirizwa riri hariya ku mugwa mukuru umushasha w'ivya politiki y'igihugu cy'u Burundi akazorihabwa kuri uwo munsi wo gutora umwigeme Miss Burundi mu 2018
iryo tongo ryaramaze kuboneka kugira ngo ntibizosubiye kuzana impaye gicanke ko kuvuga ati hariho uwari yaremeye gutanga tatanze
ubu itongo ryarabonetse rirahari hasigaye kurishikiriza gusa umwigeme azotogwa kuba umwigeme mwiza kandi acyubwe mu Burundi mu 2018
urakoze ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga eli ku murongo wa telefone kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane kumpa ikaze ndabahaye mwiriwe
uherere he gaeli
Bujumbura
mu Burundi ni ikibazo canke intererano kwa Andre
hariho akabazo nashaka kumubaza hariho abahora bibaza yuko kubijyanye n'ukungene bemera ndavuga ku byerekeye idini mbega ku nta ntamba ubu bashaka guhiganwa atemera idini cyanke atemera ikintu runaka hama kandi nashaka kumwibariza twarumvise yuko hari abidoga kuba batarose ubunye mwarahejeje imyiteguro kugira mu musorose ibikenewe byose kubazoba bahejeje guhiganwa mbega ababa barahunze bararekuriwe guhiganwa muri iryo higanwa ko nabo nyine harimo abakobwa beza bahunze murakoze
urakoze cyane Elia Andre
Ego Diane kuri utu tubazo dutatu Elie abajije akabazo ka mbere nuvuga nti nta hano muri ino higanwa nta ntidushimiki nta kintu na kimwe cidini ci nta macakubiri ashingiye ku idini cyangwa ashingiye ku ntara cyane ku bwoko dushira imbere hano dushira imbere gusa iz'imico n'akaranga ubyiza n'ubyenge nta kindi duhagararako hano urabigeme bose abakobwa bose ariko itaka mu Burundi bashobora kuza kwiyandikisha mu gihe abona yuko kweri yuko akwije ibisabwa muri ino higanwa ikibazo kigira kabiri yabajije yabajije ati mbega bigeme cyangwa abakobwa beza bo barahunze igihugu cy'u Burundi abobo icyo bigenda guta hano uvuga nti kimwe mu mategeko ya ino higanwa nuko uwiyandikisha abwiza kuba ari ku butaka bw'u Burundi icyo rero urumva ntitwokirenga ko ngo umwigeme ari nko mu gihugu runaka tuce tumuzana yiyandikisha ari muri icyo gihugu ariko mu gihe abona yuko ashobora kuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko ni igano rizobera mu Burundi ni igano ribera imbere y'imenyesha makuru n'amateleviziyo atarukanye ubu mwigeme yabwiza kuba ari ku butaka bw'u Burundi kugira gatatu yabagije kiransuje gatoya
wari wanahejeje kucisha yavuga ngo mwarahejeje kwitunganya kugira ngo utwo twose mwemeye muze mudutange wari wavuze ko iryo tongorira hari n'umuduga urahari
ikome
urakoze cyane turafite kandi Salomo ku murongo wa telefone kaze ku ijuru rya Amerika kandi wisange gose
murakoze cyane manje kubaha mwiriwe
mwiriwe uherereye ga Salomo
je mperereye mu gisagara cya Dar es Salaam muri Tanzania
Dar es Salaam Tanzania
ego
ni kibazo cyangwa intererano kwa Andre
ni kibazo duto tumfise nshaka kuvatwa
vunagura
Ego ubwa mbere ahandi mu bindi bihugu bari batsa kuri virginité ku busugi bw'abakobwa iyo bashaka gutora miti w'igihugu sinzi yuko nunga ari byo baba basimbaza ko ikindi nacyo ncambaza barafatira ku myaka ingahe kugira ngo bashobore gutora uwo abari mwiza mu Burundi bwose Ego nuko tumazo nushobora kuvunagura mbasa.
Ego utubazo twose bajije Andre yari yatwishuye Andre uvunagure kugira ngo duhe amahigwe nkababiri banyuma bashaka kubaza utubazo dushasha.
Imyaka isabwa kugira ngo umukobwa yiyandikishe mu higanwa ni imyaka iri hagati ya 18 na 25 aho umwigeme yose ashobora kuze kwiyandikisha ari hagati y'iyo myaka. Akazo ka kabiri iby'ubusugi gina ahantu kwishura yuko duhagarana cyane cyatwe kiduhagarara ko nuko turaba yuko atari baruka atarakora ubugeni akiri novuga umuteribatea ije bindi tuba tugiye mu yindi domaine tutarekurirwa n'amategeko
urakoze cyane Emil ikaze ku ijuru y'Amerika
urakoze cyane
uherereye he
ngo ni twaisha cyemere Federico ndi mu Rwanda mu karere ka Nyabihu
ikibazo canke intererano
kibazo na kinwererano na uwo mugabo ndashaka kugira ngo mubaze hani wacu mu Rwanda ko umukobwa wujuje ibyangombwa cyangwa se ukwiye ari wa wundi ugomba kuba yujuje imyaka 21 nkaba numva mu Burundi bari kuvuga ko ari imyaka 18 se nta kibazo mu buzima busanzwe bishobora guteza tujyaniranye n'imibereho y'umwana ko tuzi yuko twebwe iwacu mu Rwanda imyaka ikwiriye ni imyaka 21 none nkaba ndi kuva mu Burundi ngo ni 18 uwitoreza kuba Nyampinga
yego
ese uwo Nyampinga w'imyaka 18 mu Burundi Sara kuye koko
urakoze gose
ntabwo ashobora kujanwa mu bindi bintu bishobora gutuma ashobora kuba nk'umugore vuba atarakwiza imyaka 21 kandi twaje mu Rwanda twemera imyaka 21
Andre umvise akabazi iyo myaka mufatira kubwo nta kintu izuhava yica ku buzima bw'umukobwa bw'umwana w'umwigeme haba ibyabwirizwa gukora haba ibyategereza kwitaho canke ibindi byinshi
ahantu banza nkavuga yuko waduhamagaye ahubwo ngira ntiyakurikiranye igenwa ryo mu gihugu cyiwe kuko imyaka siyo ariko aravuga ko hariyo n'abari bashitse muri ya 20 bari bafite 18 19 20 n'uwatomu no mwaka ngira yo tohoza kamenya imyaka yiwe ariko cyo n'umuntu yovuga nuko imyaka 18 imbere y'amategeko yo ngahe mu gihugu cyacu ni imyaka umwigeme aba ashobora kuvuga abasho no gushinga ugwiwe abakuze abashobora no gufata intumbero z'ubuzima bwiwe ariko icyo nshase guhagarara ko nuko uwo mwigeme afite imyaka 18 hagati ya 18 na 25 uwo togwa wese avuze ko ni hagati y'iyo myaka kandi n'umwigeme bimaze kugaragara yuko abaciye ubwenge kandi abashoboye kurangura ibikorwa bitandukanye ku gihugu cyangwa ku kibano cyiwe
urakoze gose Andre mu kanya gatonya mu minota mikenya cyane ijambo rya nyuma ubwiye abigeme bariko baratwumviriza cyangwa wese ashaka kwigerageza muri iryo higanwa
Ego akajambo kanyuma umuntu yohereza ko nuguhamagarira abigeme tubabwira yuko ihiganwa ryo gutora umurundikazi umwigeme w'umurundikazi biza kandi acubiye byatanguje cyese ukwiyandikisha byatanguye guhera igihe itariki imwe z'ukwezi kwa Ntwarane bizoba itariki 16 z'ukwezi kwa kane ni minsi 46 kwiyandikisha abigimbe bose barahawe ikaze abari mu ntara mu makomine mu mazo mitumba cy'u Burundi bashobora kwiyandikisha bakaza kwiyandikishiza hani Bujumbura cyangwa bakatungikira kandidatire zabo ku rubuga ngurukana bumenyi nababwiye hano kandi kimwe umuntu yobira nuko tunyiganwa muno mwaka tuzotanga udushimwe dushimishije cyane harimo umuduga hamwe n'itongo hano kigira ngo nabakobwa babumve yuko nabo nyine bashobora kugira amasi cyangwa amatongo y'iwabo bagaba kuko murazi yuko hariho nuvuga deba kuri icyo kibazo twatse kwerekana yuko nka sinya twatse kwerekana muri mu Barundi yuko no mwigeme none nashobora kuronka itongo ashobora no kuritunganya aba mu rugo kuyo cyangwa mu gihugu ciwe
urakoze cyane gose
bisigengira nuko kwashimira
urakoze cyane gose André Hakizimana tukiwutsa yuko umuvugizi w'ishyamwe Burundi event iriko ratunganya ihiganwa rya Miss Burundi umwaka wa 2018 wakoze cyane gose kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika
murakoze cyane Diane ndashimiye cyane isamirizi ijwi rya Amerika ika nshimiye cyane n'abatwumvirije muri kino kiganiro
yego abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muri rya nino yakoze mugenzanje Fatuma Limasi Kalala yashize hamwe amajwi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma na Diane ni nahazwe na remeshaje kiganiro muri sanga cuno munsi turasubira saa 12 mu makuru akiriko aratunganywa irya nino muragumiza rero ko umurongo ku ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye
VOA Afrique